pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumenaje we Diane nini nahazwenge kwashikiriza amakuru tubafitiye uno munsi kuwa mbere tukayahera kuyagezeho ijya nino kwisi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane muyavugwa hijya no hino tuyahera ku mugabane wa Afrika. Leta za Somalia na Kenya zarumvikanye kugarukana imigendranire ya kidiplomasiya yatosekaye inyuma y'umubonano wahuje abategetsi b'ibyo bihugu bibiri wabaye je ku munsi w'Imana. Intumwa za Kenya zirongowe n'umushikiranganje w'imigendranire n'andi makungu Rachel Omamo zaragiranye ibiganiro n'umushikiranganje wa mbere wa Somalia Mohamed Hussein Loble. Amakuru ava mu biro by'umushikiranganje wa mbere muri Somalia avuga ko ibyo bihugu bibanyi bimaze amezi atari make birabana ribi mu migenderanire byaremeranije kunagura imigenderanire cyane cyane mu gisata cya diplomasiya ubudandaji n'umutekano. Aya makuru avuga kandi ko perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yaciye atumira umushikiranganje wa mbere wa Somalia kuzogendera Kenya. Mugihe muri Afrika Kenya na Somalia biriko biragerageza kunagura imigenderanire Amerika n'Uburusiya vyo bibandanya vyitana bamwana. Ambasaderi w'Uburusiya muri Leta Zunze za Amerika Anatoli Antonov yavuze ko Amerika yasavye abadiplomati 24 b'Uburusiya kuzova mu gihugu igihe visa zabo zo kuba muri Amerika zizoba zarangije ikiringo cyazo mu kwezi kw'9. Uburusiya bubivuze inyuma yaho ambasade ya Amerika i Moscow isabiwe kwirukana mu kazi abarusiya barenga 180 bakorera ambasade ya Amerika. Mu makungu kandi amakungu abandanya ahangayikishwa n'intambara z'urutavana ko zibandanya kubica bigacika muri Afghanistan. Imibonano y'intumwa va makungu iraterekanijwe muri indwi itanguye muri Katare aha makungu ariko araremera impande zegwa n'intambara muri Afghanistan gusubira ku meza y'ibiganiro kugira abashike ku masezerano yo gusangira ubutegetsi igihugu kitarinze kumanyukamwo ibice. Utu twigoro twa diplomasiya turiko dukogwa mu gihe abatalibani bariko baragura uturere ku rubuga rw'intambara naho indege za Leta Zunze za Amerika zibandanya zifasha inteko za Leta ya Afghanistan.
Washington ijwi rya Amerika.
Ahandi havugwa umutekano muke ni muri Nigeria aha abagabo bitwaje inkoho banyuruje umwenegihugu w'umuswise inyuma yo kurasa imodoka y'abapolisi bari bamuherekeje kandi bamucungireye umutekano hari muri Leta ya Ogun mu manuka ubushira uburengero kuko igipolisi cyabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Umwene gihugu mu Swisse hamwe n'uwundi bari kumwe batwaye ku munsi wa gatandatu bari kwibarabara rya Ibese Itori nk'uko umuvugizi w'igipolisi Abimbola Oyeyemi yabibwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Muri Afrika kandi ariko mu gisata cy'amagara y'abantu Malawi yarakiriye umuce wa mbere w'incanco za COVID-19 zihinguriro ry'imiti ry'Abanyamerika Johnson and Johnson ni impano yatanzwe na Leta Zunze za Amerika ibicishije mu mugambi wiswe COVAX ugamije kugabanganya ku rugero rumwe incanco za COVID-19 ku isi. Izo ncanco 32,000 zashitse haizi ndwi nkeyi Malawi itangaje ko izotangura gucandaga bene gihugu bayo COVID-19 utwigoro two kubakingira muri iki gihe abandura biyongera mu gihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Umbize Kandogo Chiponda yavuze ko inkingo zihinguriro ry'Abongereza AstraZeneca zariko zirakoreshwa zaheze. Izi nshacu Malawi yakiriye ziciye zishikana kuzingana 185,000 zimaze gutangwa mu mugambi wa COVAX muri icyo gihugu.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru z'igice cya kabiri cy'amakuru agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari. Igisirikare cy'u Rwanda ni cha Mozambique vyaraye vyemeje ko vyigaruriye igisagara cha Mutimboa da Praia gifatwa nk'icicaro gikuru c'abarwanyi bivugwa ko bakorana n'intagondwa zitirira idini rya Islam muri Mozambique.
Uwo mugi ukomeye intagondwa zari zarafashe barawisa uwabo umugi wabo ari naho batangiraga ibikorwa byose by'intambara. Ubwo baza kuba bafeze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bagiye.
Uyu ni Colonel Ronald Guivanga havugira igisirikare cy'u Rwanda RDF mu mfunyapfunyo. Hino nkuru cyo kimwe ni urunanirwa mahinguriro mu Burundi rusaba leta guhagurukira ibiturire rwemeza ko bizingamitse ico gisata. Turazirambura mu kanya sase mube hafi ya maradio yanyu. Igisirikare cy'u Rwanda ni cha Mozambique vyemeza ko vyaraye vyigaruriye igisagara cha Mutimboa da Praia gifatwa nk'icicaro gikuru c'abarwanyi bivuga ko bakorana n'intagondwa zitirira idini rya Kiislam. Mu kiganiro Colonel Ronald Guivanga avugira igisirikare cy'u Rwanda RDF amaze kumpa yasiguriye ikigiye gukurikira hamwe n'ico ukubohoza iki gisagara bisigura mu rugamba u Rwanda rurimo muri Mozambique.
No mugi ukomeye cyane warufashe runini kunyeshyamba ku buryo bawutakaje uyu munsi bakaba nta handi hantu basigaje. Imigi twari twaravuze yose barayitakaje bari basigaje uyu mugi. Uyu mugi rero niwo wa nyuma mu migi bari bafite. Ubwo rero turasa naho tugiye gutangira operation twise security operation, ni ukuvuga ngo ni operation zo gukora umutekano mu bice byose tumaze iminsi dukoreramo operations. Kiri bukurikireho ni ugukomeza dukora izo operations zo nk'uko nari nabivuze.
Muretse uyu iki gisagara muvuze ko mwaraye mubohoje, ibindi mwabohoje bingana gute kuva mukija muri Mozambique ku kwezi kuraheze?
Mwabohoje imigi iri muri mu karere ka Parma twahera kuri Afungi ahari besi yakorerwagamo abafaransa bo muri Total. Tugakomeza tumanuka hepfo dufata imijyi na Zambia kugeza nyine muri uwo mujyi wa Masimbao de Praia. Ahagana hepfo district ya Masimbao de Praia hari umujyi wa Mueda aho twahereye turamanuka tujya ahitwa Wase. Tuva Wase tujya ahitwa Mumu, tuva Mumu tujya ahitwa Mutotwe, twahafashe ejo bundi dufata ahitwa Manira. Icyo gikundi kirongera nanone gihura n'igikundi cyavaga ruguru muri access ya Parma. Bahurira mu mujyi barawufata. Uwo mujyi rero ni umujyi ukomeye inagondwa zari zarafashe zarawisa uwabo umujyi wabo ari naho batangiraga ibikorwa byose by'intambara. Ubwo bawutakaje rero ubwo baza kuba bafeze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bagiye aho bakorera nta birindiro bazaba bafite.
Mbega iyo muvuga intagondwa muhanganye n'abandi n'aba Al-Shabaab nibande muhanganye neza na neza?
Bita Al-Shabaab ariko bakaba bafite connection n'ahitwa ISIL. Ariko urebye izina ryabo yitwa Al-Shabaab Al-Sunnah, ni igikundi nyine cyo muri Mozambique ariko gifatanyije n'ibyo n'izo ntagondwa zo hano.
Ego mu kanya mwarimu biciye ku masonga muri make muvuga yuko ubuko uyo muji bafata nk'ikirindiro cyabo mu wigaruriye mwa ubohoje igica gikurikira ari ukugarukana amahoro, no kuvuga ko ingabo zose z'u Rwanda uko zagiye muri Mozambique zigumayo canke ari habaca batahuka ko ikivi cabatwaye gisa nk'igikupije?
Biyemeje gukora ibintu byinshi harimo gukora izo operations turangije ariko twiyemeje ko tuzubaka neza tuzafatanya n'ingabo za Mozambique kubaka inzego zabo. So hari akazi karacyariho. So ubwo rero nibwo turangije ifazi turi buhite tujya muri ifazi yo gufatanya nabo kubungabunga umutekano no kubaka inzego z'igisirikare kugira ngo zishobore guhangana neza n'iki kibazo kiramutse cyongeye kuba.
Ni igikorwa mwibaza yuko kizomara igihe kingana gute ico gikorwa ca kabiri mutandukiye?
Biragoye kugira ngo dupese n'igihe turi bumare turi muri icyo gikorwa, ariko turaza kureba uko ibintu bigenda ngira ngo abonye ko irya mbere ryamaze hafi ukwezi kumwe. Ubwo n'ibindi tuzagera tureba uko ubushobozi bugenda bwiyongera.
Hanyuma abasirikare u Rwanda rwatwaye muri Mozambique kuva mukija gufatikanya n'umuryango wa SADC n'ibindi bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ko ari 16, ku Rwanda ku ruhande rwanyu baracakuye abasirikare, hari abamaze kuhasiga ubuzima hariya muri Mozambique?
Abamaze kuhasiga ubuzima nta n'umwe ndumva, ariko hari abari mu bitaro barashwe, ariko ibyo bibaho mu ntambara. Ariko sindakurikirana neza ngo menye niba hari ufite ibibazo bikomeye byatuma wenda hasiga n'ubuzima, ariko ibyo turaza kubona raporo.
Abo muvuga bari mu bitaro bangana gute?
Umubare ntabwo nkuzi, ariko ndacyakurikirana ngo nikubona umubare buriya tuzanyabwira.
Ku ruhande rw'intagondwa izo mwashoboye gutuza zozo murazi bitigira ibyabo abahasize ubuzima bo hari abo mutse?
Intagondwa ni nyinshi zasize ubuzima, ariko nanone tugiye gupreciza twababwira abo twiboneye n'amaso yacu. Twatangaje 14 ejo bundi tutangaza abandi 30, hari n'igihe twatangaje 70, ariko ikigaragara ni uko ari benshi kuruta aho ngaho. Aho twahereye mu mijyi yose ntabwo twaba baba baratakaje bariya bonyine, kuko kugira ngo wake umuntu mujyi haba harimo imirwano ikaze cyane.
Ronald Guivanga muvugira igisirikare cy'u Rwanda RDF mu mpfunyapfunyo, tubashimire kuri kano kanya muha ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Ino nkuru mushobora kuyisanga mu nyandiko kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukome. Tukiri mu gisata cy'umutekano, igisata cya Congo naco gitangaza ko cishe abarwanyi batandatu ba Mayimayi Buhirwa mu bari bamaze igihe kirekire bateza umutekano muke mu kwica abantu, kubanyuruza ndetse no kubiba amafaranga babasanze mu kiyaga cya Rusizi kiri muri territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo. Ibindi kuri ino nkuru tubaza mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari Buvira.
Mu itangazo igisirikare cya Congo gikorera muri secteur opérationnel Sokola D cyashize hanze ku gice munsi cyo kuri kino cy'umweru kivuga yuko cyarakisha abagwanyi batandatu ba Mayimayi Buhirwa bakoreraga hitwa Rudaga, Ruhoko na Kanga ho muri lokalite ya Rubirizi iri mu kibaya cya Rusizi. Muri itangazo ry'ingabo za Congo ijwi rya Amerika rifitiye kopi rigaragaza kandi ko aba bagwanyi ba Mayimayi barasiwe mu bitero bagabweho na regime ya FARDC mu 3,304 ikorera mu Ruvunge, aho abagwanyi batandatu bahasize ubuzima ndetse n'ibikoresho birimo imbunda imwe ya SMG ndetse n'indi ya RPG hamwe n'amasasu n'amabomba. Gusa igisirikare cya Congo kivuga yuko nta musirikare cyapfushije cyangwa se ngo gikomerekeshe muri iyo migwano. Umwami gakondo w'ikibaya cya Rusizi n'ije imbere Richard avuga yuko kuba FARDC yishe abagwanyi ba Mayimayi Buhirwa ari inkuru nziza kuri bo, kuko bari babujije amahoro abatuye ikibaya cya Rusizi ndetse n'abagenzi bakoresha ibarabara rikuru ry'igihugu ryavaga Bukavu rigana Uvira.
Twaraga abantu mu ishyamba kugira ngo bamuhe amafaranga abo bantu babone kugaruka. Hari abagarutse, hari abo yishe, donke bitewe nyine n'ukuntu amafaranga yobangana. Nibamuha make arica akayaga, nibamuha menshi akagarura umuntu ariko amaze gukubitwa cyane. Umva ibi ngibi bita mu Gifaransa ngo coupure de route. Nibyo nabyo yakundaga gukora, guhagarika amamodoka ava Uvira akaja Ibukavu vice versa, akanyagamo abantu ibyabo amafaranga n'ibindi bintu bya valeur, agahita asubira mu gihugu.
Bernard Kadogotondo ni perezida wa sosiyete sivile mu kibaya cya Rusizi, nawe yemeza yuko kuba FARDC yishe abagwanyi ba Mayimayi Buhirwa ariyo gushimigwa, kuko amakosa abo bagwanyi bakora yo kwica abantu, kubanyaga ibyabo ndetse no kubashimuta atabarika. Bamwe mu batuye ikibaya cya Rusizi bavuga yuko bashobora kubona gahenge k'amahoro nyuma yo FARDC yiciye abagwanyi ba Mai Mai buhirwa rusumbaza yigwa numwe mu baturage batuye kubwegera
kubera uko abaturage bari babahiyeho kubwoba kubera ura mu Mai Mai yabatega mu mayira nta muturage agendaga yisanzuye bagendaga bafite ubwoba bwinshi ikindi aho baragira abaturage ntabwo bari bakiharagira aho bahinga ntibahahinga kuvuga ngo baje guhinga nuko bagenda ari groupe kandi urumva ntako bizashoboka buri munsi cyangwa bakabona abantu babaherekeza nk'abasirikare bakabatwara bakageza mu mirima bagahinga hanyuma urumva akazi kabo ntibagakora neza nk'uko bikwiriye muri icyo gihe rero ndibaza kuba iriya groupe arme yari iri hariya babaye bayi neutralize ikarangira abaturage bazidegembya bazakora imirimo yabo neza
igisirikare cya Congo kigabye ibitero kuri aba barwanyi bo Mai Mai nyuma yaho umuyobozi w'akarere ka gatatu k'igisirikare atangarije yuko bagiye gutangiza urugamba ku mitwe yitwaje ibigwanisho iri mu turere twa Fizi Uvira na Mwenga nidashira ibigwanisho hasi afedase ngabo kugaragijwe ijya America uvira mutara kivuye
ijwi ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nene bice ku masonga nkitangura mu Burundi kuva ku itariki ya 26 gushika ku ya 28 z'uku kwezi kwa 8 hazotunganywa ihayanishwa karuhariwe gy'ibidandazwa bikoregwa muri ico gihugu giswe made in Burundi nihayanishwa rizobera ku mugwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura urunani rw'amahinguriro muri ico gihugu rurashima intambwe rugeze ko mu iterambere ariko rugasaba rushimitse leta y'u Burundi gushira umwete mu kurwanya ibiturire bibangamiye ico gisata no korohereza abanyamitahe mva makungu reka ibindi bibandanywe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bavuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya 5% ku mwaka mu butunzi bw'igihugu Olivier Suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko ubwo rugero atari ruto agereranije nabo batanguriye gukorera hamwe abo bagwizatunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikoregwa mu Burundi made in Burundi y'iminsi itatu reze bo mu mpera zo ku kwezi k'8 kuva itariki 26 gushika itariki 28 mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru i Bujumbura mu gutanguza ibikorwa by'iryo hayanishwa Olivier Suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana twigoro tugaragaza ko gitaho ico gisata
twashaka gushimira cyane leta y'u Burundi cyane ibanki ya Repubulika y'igihugu iyo yashoboye gushiraho igisata gishobora gutanga amakenduro badasabye inyungu z'umurengera yo gushobora guteza imbere ibisata by'amahinguriro cyangwa n'ibisata by'ubutunzi ni kugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise inguvu nyinshi dushobora kongereza umwimbu tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka ejo tuzaba dufise umuyagankuba mwinshi gusumba turavye amaproje y'umuyagankuba ariko arubakwa ndetse hari ingomero zishika 5 ziziko zirubakwa zishobora gutanga umuyagankuba mwinshi
abo bagwizatunga bahamagarira leta kuborohereza cyane cyane mu gukuraho amakori n'amatagisi ku bikoresho bakoresha mu mahinguriro yabo icyo bita exoneration mu gifaransa kugira ngo bateze imbere igihugu
ibintu two turahingura bishobora kuronka akanuvera kugira bishobore kuja ku masoko mpuzamakungu ya karere k'ibihugu bya EAC cyo kimwe no mu karere ka Afrika cyane cyane yuko ari isoko rusangi ku bibazo byerekeye amafaranga y'agaciro kiracariho mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoheba gitora inyishu ibyo amakoperative akora bimwe twita matière première ari byo dukenera mu guhingura dukoreye mu byo twita repudifini kubera iyo amakoperative abaye menshi agashobora kugwiza umwimbu bituma ugwaruka tutari ruke rushobora kuronka akazi natwe umwimbu wiyongereye tukabana gutanga akazi twongereza akazi mu mahinguriro dusanzwe dufise
aha abagwanya ibiturire babona ko ico gisata cyo gutanga uturusho mu gukuraho amakori n'amatagisi kirimo igipfungo n'ibiturire byinshi Gabriel Rufyiri atwarisha Amerikome rigwanya ibiturire yabwiye ijwi ry'America kwabatanga ubwo burusho baca bikika mu kiza
bije ya leta bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho bw'imiliyari 18 mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyari 100 na 200 ku mwaka ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma ari byo biri imbere cyane mugabo bo bavuga yuko batanze akazi baravye mu mpapuro mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwa kino gihugu cacu ruri hagati ya 35 na 68% kwijana ibitarigera bibaho kuva Burundi bwitwa Burundi mwa kino gihugu cacu
abafise amahinguriro mu Burundi batangaje ko nabo nyene biyemeje gufasha leta kugwanya ibiturire irihanishwa riri ko riyategurwa rizoba rigira kane mu myaka ine ikurikirana Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abakunzi b'imikino na sport ubu naho ni wa mwanya wanyu ayavugwa mu gisata cha sport tukahera mu Burundi aho muvugo wa butumwa Jean Paul Manirakiza ariwe yarayatowe kugira ngo azorongoresha mu rya basketball muri ico gihugu atorewe manda y'imyaka 4 yamenyesheje amashira hamwe yamutoye ko age ku kivi nabo bakazofashanya kugira ngo urwo rukino rutunganywe hubahirijwe amategeko abarukurikira nabo baruboneremwo inyungu ibi byose Desire Hatungimana arabigaruka ko muri no nkuru yaduteguriye
Ayo matora yabereye mu kigo cha Radetante mu gisagara cha Bujumbura yitabiriwe n'amashyirahamwe 16 y'ugorukino rwa basketball Jean Paul Manirakiza akaba yitoje wenyene mu gikiringo cyo kurondera abazitabira ayo matora carangiye ari wenyene yiyandikishije inyuma rero yo kutogwa ku majwi 16 kuri 16 yaramenyesheje ibigiye kumuranga na komite yiwe mu guteza imbere urukino rwa basketball
ubu nta mukinyi numwe azosaka na basketball adafite contrat na club akinamu yani majambo ibyo tukikubyira kubikorera ko cyane muri 15 zatubirangije kandi bizo determine au début du championnat na ekipe zo gira bakinyi bahoraho y'ibitigi 50 mirongo ingahe itegeko kuzobagurisha tuzoba igitigiri gitomoye batayenza kugira ngo babazane nuko tugiye gutegura cyane yendo kwita amategeko ngendegwa ko ajanye n'ibihe bigezweho byango baboneke abakinyi bakwije amategeko au niveau international twiteguye no kuzogira gute no kuzobashira ku isoko mpuzamakungu apana mu Burundi gusa no gutegura gutembera ama association yose mango mu Burundi bwose ahantu hayo basketball twibiye tuyishikire ka komite yatowe turabe ibihari kine ama ekipe ahari tuyarabe ama tubankuraje ma development akomakomeye ya basketball
mu gihe igisata cy'abigeme gisa n'igicumbagira mu rugo rukino Jean Paul Manirakiza asaba kenyezi kutikumira kandi ko azobashigikira kugira nico gisata gitera imbere
bamenye ko bafise soutien yiwanje ijana kwijana tuzabyemera n'amategeko ariko kandi hari n'ivyo bemererwa n'amategeko nibabikore nk'akarorero byangungire komite n'abadamu benshi nashizemo baranga akakwemerera yagera muri mu gatata byango nabihinduye bagwanira ibibanza aho bicara ragwanira nibatoramye barabara ariko tuzobashigikira kugira ngo banagomba ntibaze barenganwe canke amadoriance yabo ntashikike ndifuza kuvura nabo abantu bose bivuza ko duhura nabo abigeme baze tuyage ndabarondeye nabandi bantu tuyaga kugira ngo tugiye en development equity basketball feminine
mu mupira maguru naho umugwi wa message ngozi wari waserukiye Burundi mu nkino za Cecafa Kagame Cup zihuza imigwi yabaye ya mbere wabo ziko zirabera mu gihugu cha Tanzania washitse mu gihugu uwo mugwi mu rukino rwa gatatu wakinye na KCCA yo muri Uganda utsinde gitsindo kimwe ku busa mu zindi nkino wanganije na Kemkem yo muri Zanzibar utsindwa na Azam yaho muri Tanzania igitsindo kimwe ku busa uwo mugwi rero ku manota 4-9 ukaba utashoboye kurengana inkino zo mu matsinda ngushike mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ari nacyo gituma wasezeye amahiganwa uwo mugwi wa message ngozi naho utashoboye kurengana ukaba warerekanye ko uno mwaka uhagaze neza. Mugihe rero ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi rizotangura ku munsi wa gatandatu w'indwi twatanguye, Message Ngozi yariteguye bikomeye. N'iyindi migwi ntireza amaboko iri kwiritegura. Kuruno w'Imana Vitaro yanganije na Kayanza United busa ku bundi, Flambeau du Centre itsinda Rukinzo igitsindo kimwe ku busa, nayo Bumamuru ikaba yanganije n'abakinyi b'Abarundi mpuzamakungu bari mu karuhuko muri kine gihe ibitsindo bibiri ku bindi. Igihanga naho muri komine ya Bubanza harabaye Kuruno w'Imana amahiganwa yo gusiganwa ku magare. Mu bigeme ikibanza cya mbere cyatahukanywe na Delphine Nifasha agize iminota 50.41 ku birometero 26, nayo mu bagabo ikibanza cya mbere kikaba cyatwawe na Musa Amisi akoresheje isaha imwe n'iminota 40 ku birometero 46. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze ucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda we agiye kutubwira agezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Umukino w'intoki wa volleyball u Rwanda rugiye kwakira imikino yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu bagabo no mu bagore. Abakinnyi b'amakipe yombi bayobowe n'umutoza Paulo de Tarso w'umunyabrazil batangiye imyitozo yo kwitegura aya marushanwa azabera hano i Kigali mu kwezi gutaha kwa cyenda. Amakipe y'ibihugu azaza ku myanya ibiri ya mbere mu bagabo no mu bagore azahita abona uburenganzira bwo kwitabira imikino y'igikombe cy'isi umwaka utaha. Mu bagabo igikombe cy'isi kizakinirwa mu Burusiya, mu gihe irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'abagore rizabera muri Polonye no mu Buholandi. Muri basketball ikipe y'igihugu Rwanda iri muri Senegal aho igomba gukina imikino ibiri y'igicuti mu rwego rwo kwitegura irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu byumweru 2 biri imbere. Abasore b'u Rwanda bazakina n'ikipe ya Senegal ndetse na Guinea muri iki cyumweru. Nyuma y'iyi mikino ibiri ikipe y'umutoza Cheikh Sarr izahita igaruka mu Rwanda ikine undi mukino w'igicuti uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Misiri. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, mu cyumweru gishize ikipe ya APR FC yatandukanye n'uwari umukinnyi wayo hagati Olivier Niyonzima bakunze kwita Safe. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda itangaza ko uyu musore yaranzwe n'imyitwarire mibi anayo ntandaro yo gusesa amasezerano ye. Mu gihe nyamara nta kwezi kwari gushize impande zombi zemeranyije ko Olivier Niyonzima Safe asubukuye kontaro y'akazi kugira ngo azakomeze gukinira APR FC mu myaka ibiri iri imbere. Tukivuga ibirebana n'iyi kipe ya APR FC kandi mu cyumweru gishize humvikanye amagambo yatangajwe na Mupenzi Yeto, umukozi w'iyi kipe ushinzwe ibirebana n'igura n'igurisha ry'abakinnyi, aganira n'imwe mu mateleviziyo akorera kuri murandasi. Yavuze ko umunyamakuru Kazungu Claveri wari umaze igihe ari umuvugizi wa APR FC nta bumenyi afite ndetse ngo ko atazi gusoma no kwandika.
Kuri wa munyamakuru w'itumurokore hitumurokora bayiteretse bayibaho ngahe mbere buse hari uyo umunyamakuru utazi gusoma utubwirwa message mu kiganiro akabatana yisoma baramuzi abantu bose ubu baba muri sport mu Rwanda baramuzi barahita bamumenya.
Bamwe mu bumvise ayo magambo banenze iyo mvugo ya Mupenzi Yeto bakavuga ko ikiganiro yatanze cyari kiri mu bwibone, bamusaba gucisha amakengo kuko nawe atari miseke igoroye, batanga urugero rw'uko nawe ubwe atazi kuvuga amwe mu mazina y'amakipe y'umupira w'amaguru.
Gromaria iba interese kuri Jaberi kwimushaka CEO wa Gromaria zahana aramugura. Mu biganiro noneho bya hagati ya Jaberi na Gromaria birananirana, turamubwire se Gromaria niba mwananirana. Gromaria tuvugana na CEO wayo.
Dusoreze mu mikino Olympique yaberaga Tokyo mu Japani yarayirangiye. Abakinnyi batanu bari bahagarariye u Rwanda bose batashye uko baje. Umukinnyi wa nyuma waserutse ni John Hakizimana wasiganwe muri marathon akaza kuvamo isiganwa ritarangiye. Yaje yiyongera ku bandi bakinnyi bane batashoboye kwitwara neza aribo Moise Mugisha usiganwa ku igare, Marita Yankurije wiruka ibirometero 5, hakaba Alphonsine Gahozo na Eloi Maniraguha basiganwa mu mukino wo koga. Uyu musaruro muke ngo uterwa n'imitegurire itanoze nk'uko Pascal Bakomere umuyobozi w'ikinyamakuru Impamba Akadomukom yongera kubishimangira.
Cyambere hari abakinnyi bagiye kutumisha kabiri uburyo bateguwemo. Umukinnyi Hayankurije Marita yarafite buruse ya Olympique ari amafaranga agenerwa buri kwezi ariko ntabugeze abona minima imwemera kujya mu mikino Olympique yagiye kutumira. Aho ngaho tugahita dusimbuka tukajyana mu mikino yo koga. Uyu mukinnyi Imana iraguha Eloi yagiye muri Croatia mu marushanwa yo gushaka tike kujya mu mikino Olympique ariko ntabwo yigeze abona ibihe bimwemerera usibye kugereranya gusa, ariko mu by'ukuri ntabwo afite ibi bimwemerera kuba yagombye kuba ari mu mikino Olympic. Icyo kintu cyo kugenda ku butumire, icyo kintu cyo gutegura mu gihe cyose bigihagaze gutyo umusaruro uzahora ari nta.
Muri iyi mikino Olympic irangiye abakinnyi batandatu nibo bagombaga guhagararira u Rwanda ariko batanu nibo baserutse kuko uwitwa Felicien Muhitira usiganwa marathon yirukanwe mu mwiherero mbere y'uko intumwa z'u Rwanda zihaguruka mu gihugu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kabino ngahaduce dusozera makuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Muri bo harimo Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu kuri micro. Jewe mwumva na Lidiane Ninahazwe turaza kongera mu yandi makuru igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ku makuru yo mu Rwanda no mu Burundi. Mukurindira mubandanye kuryoherwa na programme z'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri ko mutwumva muherereye ahatandukanye ku isi yose.